Igisagara ca Ngozi cavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ibiri. Mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri, ico gisagara kizoba kirumanije imyaka ijana. Umwaka wa yubire wuguruwe icese kuri uyu wa gatandatu ku civugo kigira kiti igisagara ca Ngozi urumuri rw'amaho. Songambere Dajabu, umusaniri wa komine Ngozi, avuga ko ivuka ry'ico gisagara n'izina mbere cahawe gushika uno munsi rikomoka kuri kahise. Songambere aragaruka kuri ako kahise.
Kwa ibikorwa by'urudandazwa rwari rwatangujwe n'Abarabu mu gihe cy'Abadagi, abo nabo bakaba bari batanguriye muri quartier yitwa Majengo, yiswe izina n'Abarabu rivuye mu rivuga ry'Igiswahili kujenga, kuko bari batanguye kugwiza inyubakwa muri iyo quartier ubu yitwa Shikiro, kuko ariho hashikiye abajya gisagara ba mbere. Iki gisagara rero ku muzo w'Ababiligi ngo barashatse kucimurira mu mivo aho bita mu Karombwe, kuko hari kiyaya, ariko ngo ntibyaboreye kuko hari imibu myinshi, baca bagaruka hejuru ku mutumba ariho kandi bita ku Kangozi, kuko hadandarizwa insato z'ibikoko arizo bita mu Giswahili Ngozi, ari naho havuye izina Ngozi.
Albert Nduwimana, burumatari w'intara ya Ngozi, yamenyesha ko igisagara ca Ngozi kiriko kirazamura ibisagara bito bito impande zaco. Kubw'uwo mutware, iterambere ry'ivyo bisagara bishamikiye ku gisagara gikuru ca Ngozi ntigiyadukiza.
Ikindi iterambere ry'ibisagara bito bito bishimikiye ko ni ukurahura ubwenge no kurarira badakurangura. Abamvuga rero nabagwiza tunga bo mu ntara ya Ngozi, anavuga yuko ku isaha abanyengozi baja kurahura ubwenge hanze cyangwa bakaza kurangura hanze, cyane cyane mu gihugu cy'Ubushinwa, muri Dubai n'Ikampala, aha tukaba tubona ko barenga 150.
Abategetsi bakuru bakuru b'inzego z'igihugu batari bake bari bitavye urwo rubanza rubanziriza urubanza nyezina ruzoba mu ntango z'umwaka uza. Nk'intumwa ya Leta Pascal Nyabenda arongoye inama nshingamateka y'u Burundi, ati byo tuma intara ya Ngozi ikezwa ni byinshi.
Byaranguwe muri ntara ntawo bidondagura ngo abimare, nacyo gituma twaje kubatera intege no kubakeza. Murazi yuko ikomine ya Ngozi yabaye makomine atanu ya mbere mu gihugu cyose, yashoboye kuronka amanota menshi cyane mu bijyanye n'intwari ibereye iterambere rusangi no kunywanisha bene gihugu mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'ikomine. Ibyo byose biza byiyongera ku bituma tubakeza twivuye inyuma mu ikomera amashi menshi cyane.
Umwaka usozera ikinjana c'igisagara ca Ngozi kimaze uzobuhuriranye n'uko Burundi buzoba buri mu gihe c'amatora. Umukuru w'inama nshingamateka asaba abanyengozi kwitegurana ubwitonzi.
Uyu mwaka usozera ikinjana igisagara ca Ngozi kimaze kibayeho uhuriranye n'igihe Abarundi twese turiko turitegurira amatora y'umwaka w'2020. Ni igihe gisaba ubwitonzi ntangere ndetse n'ubukerebutsi kugira ngo umwansi w'amahoro ntazaronke ahamenera baduteze umutekano muke wotuma aya matora atagenda neza.
Gushika uno munsi igisagara ca Ngozi gifatwa nk'ica gatatu mu bunini mu Burundi, kiza inyuma ya Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi na Gitega giheruka kuba umugwa mukuru wa politike. Kiba igisagara ca kabiri ico hagati mu gihugu gihimbaje yubire y'imyaka ijana inyuma y'igisagara ca Gitega cakoze urubanza nk'ubwo mu mwaka w'2012.